umunsi mukuru mu Burundi wahimbaje ikivugo kigira giti dukura amaboko mu muzo tugira umunani mu kugwana urugamba rwo gutuzwa ubukene. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amenyesha ko icyo kivugo yamagarira Abarundi bose kugira umunani mu iterambere, kugira iterambere ribonetse rishikire bose. Yamenyesheje ariko ko nk'uko abakozi bama babyiteze uno mwaka, abakozi batazongezwa umushahara bivanye n'ibigega bitifashe neza, agasaba Abarundi kwita akazi no gutuza abanyuruza amatungo ya Leta kugira umwimbu ubaye mwinshi nabo hatorera koyoko.
Uno munsi urasanga umukozi wa Leta ashaka agashira ukabute gakirurutse, ariko we nyene abona abanyonora ikigega cya Leta akihorera cyane akabakingira n'ikibaba. Mbere hari naho usanga ari wenyene ariko aranyanora agaca asaba impembo irengeye, hari abandi bareka ibidandazwa byari gutanga amakori bigaca ku ruhande ariko kwezi kwahera ugasanga bariko basaba impembo. None yibaza ko iyo mpembo ikiva hehe ko hari aho nyene.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko bagiye gukurikirana nime biboneka amafaranga abakozi biziganiriza kugira hageze ko bakukuruka babeho nk'abigeze koko kuba bafitiye akamaro Leta.
Ku byerekeye kwitwararika abakukuruke ku mashyirahamwe INSS na ONPR, twibutsa ko uburyo begeranya mu bakozi ari ubwa bene bwo, ko bobo ari ukubabungabungira bakabubyaza mbere n'umusaruro, aricyo gituma ku bwangingo bageze mu zabukuru basanga ubwo buryo bwabo baterereye bwarungutse. Bamenye ko ubu rero tugiye gukurikirana ayo mahera yabo aho ari hose kugira ngo abakukurutse baherekezwe kuko babereye ikirumara igihugu. Kubiraba ishyirahamwe mitiwere naryo twagira tubibutse ko amafaranga asigara ku mwaka ategereza kuvuza abakukuruke kuko na yabo.
Uwo mugambi abarongoye amasendika barawukenguruka. Celestin Sabyimana arongoye umunani mpuza amasendika COSIBU amenyesha ari ku mukuru w'igihugu ko kugira uwo mugambi uje mu nzira ku neza ya bose hari bitegerezwa kubanza guhinduka.
Turasabye ko mwitunganya uwo mugambi yo kwigwa neza kugira abakukuruke bose babironke ata kuvangura na rijya mu mashyirahamwe amwamwe hahuriramo abanywanyi bakorera Leta, amashyirahamwe yegamiye hamwe n'abikorera ibyabo. Tubona rero ko uwo mugambi wa nyiricyubahiro umukuru w'igihugu wo kuzuhiriza pansiyo abahembwa n'ikigega cya Leta wokoregwa rimwe n'uwo kuvangura muri INSS abasivile n'inzego zo kwivuna abahanzi no gucungera umutekano nk'uko bimeze mu bindi bihugu bivanguye, niyo byokoroha kongereza pansiyo kuri bamwe n'abandi.
Abakozi ba Leta bobo baganira na Radio ya Amerika bamenyesha ko ku munsi w'abakozi icyo baba biteze ari uko bongerwa agashahara, bakamenyesha ko kubona batongewe bigiye kubandanya byongereza ubukene burangwa mu Burundi mu bakozi ba Leta.
Haciye imyaka ishyikira kuri itanu abakozi bataronka twaturuje bari basanzwe baronka ku mwaka bita anale, ni ukuvuga yuko umushahara kuva mu 2016 nturigera uduga. Kuri ibyo rero bituma abakozi ubuzima buguma bugorana cyane, nicyo gituma tubona yuko atakarusho turiko turumva mu iryo jambo yashyirije. Nk'ubu rafite ubukene dufishe nk'umushahara umuntu ari ariko usanga ibyo bita salaire base n'imisarire imaze igihe kinini usanga abakozi baratanguye ndetse batahimiriza gukora n'imbuto nyinshi ibyo ukora uko hasi. Rero ubwira witeho akazi nuko ubona agononokewe, iyo umuntu ashonga ariko arahorera akora avuga ati reka ntahe n'ubundi bishatse nuko twiyumvirege n'abana batakurara muhira ryo mbivushika nawe hewe numva nkakuntu akadufatera imbere mu gihe agashahara hakigoranye.
Mu bisanzwe muri make twese twari twizeye ko bateza kukongera imishahara, ariko ijambo nyamukuru yazanye n'ijambo rituremesha kuko yavuze ko twebwe turi abakozi ba benegihugu. Tumaze kuba abakozi ba benegihugu igihe twakoze bikagenda neza hama umwimbo ukaboneka amahera mu kigega cya Leta kaba menshi nta kibuza ariko bazatwumva.
Umunsi mukuru w'abakozi n'akazi wahimbarijwe muri komine Buganda intara ya Cibitoke mu burengerazuba bw'u Burundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.